dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turi kumwe na mugenzi wacu Pierre Claveri niyo nkuru wagiteguye
Nchuti bakunze biraduye ijwi ry'America turabaramukije twongera tubahanikaze muri iki kiganiro uyu munsi dusangira ijambo mu byerekeye inyigisho mu mashuri mato mato na yisumbuye mu gihe haheze igihe gito umwaka w'ishuri w'2023 ushira umwaka w'ishuri 2024 utanguye mu gihugu cyose cy'u Burundi kuri mikro muri kumwe na Pierre Clavier niyo nkuru
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
umwaka w'ishure w'2023 ushira w'2024 ugitangura mu kwezi kw'icyenda ubushikiranganje bw'indero bwarasiguye ko bwiteguye bikwiye kugira ngo amashuri atangure neza atagatosi ndetse umwaka uzogende neza naho biruko abajejwe indero ntibirengagije ko no guhacibonekeza ikibazo gikomeye cy'abana baheba amashuri umwaka utarahera numwitwarariko ukiraje cinga ubwo bushikiranganje ndetse bwemeza ko bwagihagurukiye kugira ngo uyu mwaka abaheba amashuri bazobe bake mu mwaka w'ishuri weze ubwo bushikiranganje bwerekana ibiharuro bivuga ko abana bahevye amashuri barenga 2,250 mu mwaka w'imbere y'uyo hari hahevye abanyeshuri hafi 2,200 kugira ngo duce ijya no hino icyo kibazo no muti cyo vugutirwa turaje gusangira ijambo n'abatari bake harimo abahinga abavyeyi abanyeshuri hame n'abajejwe indero
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
bamwe mu bavyeyi n'abarezi bo mu ntara ya Bubanza bemeza ko inzara ari yo nkweze y'amarere igituma abana baheba amashure muri yo ntara hahebye abanyeshuri barenga 2,200 mu mwaka uheze mu bavyeyi baganiriye n'ijwi ry'America harabari bakiriko bararondera ibikoresho by'ishuri batarana bikwiza n'ahameza abiri aheze umwaka w'ishuri utanguye bavuga ko ubukene bw'ibikoresho buzotuma harabaheba amashure
Mujena mera mse na buta mahera ngine kubatana ku ishuri kandi ashaka ko bikako bera umwe tubuye mu gatandatu ndagiye mu akana
atabwo wazihutira kutwara abana babo kwa ku mashuri abeshi batubwiye yuko amakayazimbye ngabagiye guheba arabusanga bamwe avuka mu miryango ikenye itifise kandi hamwe hamukabona afise nk'abana benshi bo gusomesha
abona naho biga nta kazi baronka umwaka w'ishuri urabona ko ibikoresho nyene bizimbye ikoresha naraguze bike ibindi ntibirakwiye kobera ibiciro byaduze
simbwa nina nk'abagira neza bampa kanoti nzo bagura ni batandatu bariga kandi ndabashije uko nyene amarezi fisa makai simvise buryo bwo kuyaronka reka nambaza ngo uzihangana tinari hanganye kuva urumva kuva nabakuye mu ya mbere umwe agira heze mu wacu umwe agira ati mu 12 ubundi yiga mu windwe ubundi mu ya 6
oya ni kibazo kinini kweni cyandi cyafise abana batatu mugo higa umwe mugo ndabona ko bafise nk'abana batanu batatu biga ni kibazo n'ukuri nuko umuntu yobye arabashobora kurera oya naho batatu basi
Nyamwe abanyeshuri bobo banaho bagenda gushuri cyangwa bagasiba kukubera inzara barara ubusa
nubwoko turi kumwe bw'abahutu n'abatushi mushwese tumerewe nabi kujya nabi abana bisuri barataye amashuri nkuvuga abana babatwa bagira baheba amashuri ku bwinshi
izo mvo zo guheba amashuri zirashimangirwa n'urunani rwishinze guharanira ko abana bose bashigwa mu ishuri kandi bakiga neza guhitwa bafashe bige Samantha Jean arangoye ugurunani yaraganiriye n'ijwi rya America ugorunani ruherutse mbere gukora amatohoza kuri ico kibazo aratubwira ivyavuyemwo n'imvo nyamukuru ituma abana baheba amashure
ubwa mbere ho murazi ko mu Burundi hafashwe ingingo yuko abana biga amashuri y'intango ku buntu haranashigwaho n'amashuri shingiro aho umwaka amashuri y'intango yavuye ku myaka 6 aja ku myaka 9 byaciye bituma igitigiri cy'abana batangura ishuri kiraba umurengera ariko rero uko hinjira abana benshi mu mashuri niko nabaheba baba benshi imvo ya mbere ifatiye ku bukene na niyo mvo nyamukuru ubukene buri mu miryango ubukene buri mu gihugu hariho n'indi mvo ya kabiri ifatiye cyane cyane kunda z'inshushu ivyo rero bigaca bituma habaho n'abana bataragera baca baza kurongorwa murumva yuko ari mu ishuri aratwaye baramutwaje inda aciye aja kurongorwa hatari bwagere hariho n'iyindi mvo aho usanga abanyeshuri kubera n'abahejeje amashuri ubona atakazi bafise abanyeshuri nabo bakiriko bariga bakabona yuko umenga nta kazoza la motivation yo kwiga ikaba nkeya mbere hariho n'iyindi mvo aho usanga cyane cyane nk'ari amashuri aho bagaburira abana ku mashuri le cantine scolaire iyo ibyo kujya bibaye nk'ibite babikabura abana bacha baheba imbere hariho n'iyindi mvo usanga kurandirwa mu ishuri les échecs scolaires cyanke naho gasanga hariho abana benshi mu kirasi le surpeuplement des élèves en classe aho no vuga ngo mwaka wa mbere cyangwa wa kabiri aho ushobora gusanga mu ntango y'umwaka amashuri atanguye hariho nk'abana barenga ijana ijana mirongo ibiri cyangwa ijana mirongo itanu mu kirasi mbere ugaca usanga bicara nabi biga nabi rero umwana rero ariho yari agitangura ishuri imuhira yahora yicara neza agaza ku ishuri agasanga yicara nabi arashobora guca heba
umwigisha akaba n'umwe mu ndararibonye z'abagize amasendika y'abigisha erari n'ibizi arafise izindi nsiguro zituma abana baheba amashuri
mu gihe ishuri itabaye inyishu y'ibibazo abanyeshuri bafise by'indero aho umunyeshuri aca bihigwa agataha hamwe amagara aramunanira nk'umwana yicara munsi y'ikibaho bamwe bicara hasi cyangwa bicara ku mabuye ikibaho kiba kiri hejuru umwana hahera iminsi akaba yagwaye amaso urumva rero mu gihe ishuri itaringanije mu buryo ishobora kwakira abanyeshuri mu bitigiri bitegekanywe n'amategeko ngo ishuri bifise ibyankenerwa kugira umunyeshuri yige abone umwigisha abone ibyigwa aronka indero yongera nk'inyigisho aho umwana ntetse ngo bandanye kwiga cahewe urumva umutekano we nawe nyine niba wubahirijwe ahumva hacajamo rero n'umutekano wo mu nzira kenshi abana usanga baca kwiga kure hari abana usanga ayo mashuri yitwa ko yuguruwe ategereye imihana yabo agafata urugendo runini aroye kwiga kure araruha arashobora kubahura n'amasanganya nk'abigeme bobo murazi ko bahohoterwa kenshi twama twumva abana bafashe bavuye ku ishuri bakanyuruzwa bagasanga babashurashuje hari n'abandi batanyuruzwa baheze bagatwara mu biyayuramutwe ugasanga batwaye mu gushurashura nyene umwana agahakura ingeso mbi zimutuma agira ibyiyumviro n'imigenzo igira intambara mu mutima amaze kugira intambara mu mutima ari umunyeshuri aca atora icoroshe aca aheba iyo shuri hariho abava bagatwara inda batifuza hariho abahava bakagwara indwara hari abahava nyine bakaba bagashira isoni bakarengera indero ibyo rero byose biri mu bibuza abana kwiga
urunani bafashe bige bwemeza ko ingaruka zo guheba amashuri zibangamira ubugwaruka imiryango igihugu ndetse n'isi yose muri rusange
twovuga nk'akarero nko ku bana barabura icyo bakora ugaca usanga rero hatanguye kuboneka indyane hagati y'abavukana kuko urumva umwana yagarukiye nko mu w'indwi mu w'umunani kugira ngo amenye abone yuko ari nk'umunyagihugu atigize yiga bikamugora naneho ruca usanga rero batanguye kunywa ibiyayuramutwe ejo bikaba ari ingorane kuri uyu mwana mbere no ku muryango ugasanga abo bana babaye nk'abasuma babaye ntibagira icyo batinya ku gihugu naho nyene ari ingaruka mbi kuko igihugu kiba kiriko kirahomba murazi yuko kazoza gafatira kugwaruka nibo Burundi bw'ejo abo rero bahebye amashuri barashobora guteza n'umutekano muke ku gihugu mbere ugasanga n'abagizi ba nabi barabikoze ko kugira ngo baje nko kuba nk'ababafasha haba gutera igihugu cyangwa baba baronse nk'igikorwa
Ikibazo c'inzara nico leta yifuza gutorera inyishu biciye mu kugaburira abana ku ishure bigakorwa ku mashuri menshi kugira ngo abanyeshuri bareke guheba ishure kubera inzara. Yamara impinga iracari ndende kuko kubana barenga imiliyoni zibiri leta yaharuye ko bugaburirwa mu gihugu cose ku mashuri nshingiro abashika ibihumbi amajana atandatu bonyene nibo bagaburirwa gushika ubu mu ntara indwi kuri cumi n'umunani zigize igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ari nawe arongoye uwo mugambi wo kugaburira abana mu mashuri aheruka gutera kamo abafasha Burundi na leta kwitaho ico gisata ndetse yakongerezwa n'uburyo bushigwamwo. Angeline Ndayishimiye yabicikiririje mu kabezi mu kwezi kw'indwi guheze mu ntara ya Bujumbura aho yari yagiye kwirabiraho uwo mugambi ugeze imbere y'uko uyu mwaka w'ishuri utangura.
Twagomba kubamenyesha ko huko twama tuvuga ko cyifuzo dufise ari uko abana bose ku mashure boshikirwa n'uwo mugambi wo gufungurirwa kuko atamwana n'ikinono kira. Noneho icyo cyifuzo tugisangiye n'urunani ku isi yose rujejwe uwo mugambi wo gufungurira ku mashure, aho icyifuzo cyabo ari uko gushika ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu abana bose baba bafungurirwa. Nico gituma twagomba dusubire duhamagarire abasanzwe bafasha mu iterambere ry'igihugu kongereza ingufu kugira ngo dushike kuri ico cyifuzo cyo kugaburira abana bose ku mashure. Kandi murazi ko mu Kirundi bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise. Uwo mugambi uraraba twese abarundi abavyeyi. Uwo mugambi twese twawushira mu ntoki ndazi ko turi hamwe twese byoshoboka. Abana nabi wacu, abana nabi gihugu. Umuvyeyi wese abifate mu ntoki yumve yuko uwo mugambi kuwusahiriza nawe ni ariko arahara mu Uganda ntibacure. Ese byohimbara umuvyeyi wese yumva ko kumusesekara acagukishije ko urya mwana wiwe yomutekerera ibiza gutekerwa ku mashure ndetse n'urya adashobora kuronka akagaburirwa n'uwo mwana yarose. Ubwo rukundo nirwo ruzodushitsa ku ihangiro ndetse no ku cyifuzo cyacu cy'uko abana bose bafungurirwa ku mashure.
Yamara muhinga mu byerekeye indero akaba n'umwigisha muri za kaminuza Libera ntibashira kandi arafise wundi muti wo vugutirwa ico kibazo co guheba amashuri ku bana bakiri bato ari kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Kugira igitigiri cy'abana baheba amashuri kigabanuke nuko ubukene bwogabanuka mu miryango, amahoro n'umutekano bigasagara mu Burundi, ubutunzi mu miryango bukisununura, ivyo navyo vyoca mu vya politiki kugira abafasha Burundi basubire gufasha Burundi iterambere rirangwe mu Burundi no mu miryango. Ubwa kabiri no guhimiriza no kwigisha abavyeyi mu Faransa no vuga sensibilisation kw'abana bose bo kwiga ku neza y'imiryango no Burundi, indongozi zigahindura imvugo. Ikindi cokogwa nuko leta yotanga uburyo bukwiye kugira umwana wese aronke uburyo bukwiye bwo kuronka ibikoresho byose byankenerwa. Amahera yibwa n'indongozi zimwe zimwe agasubizwa muri leta bakayakoresha mu gisata c'indero. Ibidandazwa bya lux, imiduga, inzoga zikomeye, itabi, amatike y'indege, amateleviziyo, amatelefone n'ibindi leta igashira ko taxe ntoyi amahera yegeranijwe agafasha mu kugwanya iki kibazo cy'abana baheba amashuri ku bwinshi mu kabaronsa ibikoresho bikwiye hamwe no kubafungurira muri za kantine scolaire mu kurindira ko abavyeyi baronka uburyo bwisununuye kugira bafashe bafate abana babo mu minwe. Ikindi cyokorwa n'uguhana bimwe biboneka uwo wese ateye inda umwana w'umwigeme w'umunyeshuri.
Icyo bikoze mu gutanguza umwaka w'ishure umushikiranganje w'indero François Vyarimana yavuze ko ikibazo cyihutiwe cyane ari cerekeye intebe n'ibitabo kongereza ibirasi no kongereza bigisha kuri we ni kimwe mu bizotorera inyesho ibibazo bihanze igisata c'indero gusa ubushikiranganje bw'indero buremeza ko burajwe ishinga n'ico kibazo c'abana baheba amashure umushikiranganje François Habyarimana ati ico kibazo kidatorewe umuti vuba abaheba amashure bazohava bangana n'igice c'ababandanya ishure kuri we umugambi wo kugaburira abana ku mashure woshigwamwo inguvu kuko ubushakashatsi bwerekanye ko ari umwe mu miti irama
hari kibazo co kongereza uburyo bw'amafaranga bukoreshwa muri uwo mugambi kumvisha abene gihugu ku ruhara rwabo ko uruhara rwabo ari ntangere mu gufata mu mugongo umugambi wo gufungurira abana ku mashure biciye mu guterera amashure ibifungurwa mu gihe cy'isarura kuko tuzi neza ko iyo ntererano ari kirumara mu ruganda ntibacuri hari kandi ubukene bw'inyubakwa zo gufunguriramwo mu gihe abanyeshure bariko barihereza ibifungurwa hakaba n'ubukene bw'inyubakwa z'ubushinguro bw'ibifungurwa bwibonekeza ku mashure dukoreramwo uwo mugambi tukaba twifuza ko izo nyubakwa zogenda ziraboneka kugira ngo ico gikorwa cyo gufungurira abana ku mashure kigende neza
Raporo y'igisata cya leta gitororokanye ibiharuro Istebu yerekana ko mu myaka ibiri iheze intara za Kirundo Muyinga Makamba Rugigi Kayanza Rutana Ngozi Bubanza na Cibitoke arizo zirimo abana benshi baheba amashuri ico gisata cya leta cerekana ko izo ntara arizo zirimo imiryango myinshi idafungura neza Naho biruko izo ntara zirasangiye umwihariko ko nka zose zihana urubibe rw'u Burundi n'ibindi bihugu ivyo bigatuma abana baheba amashure ku bwinshi bakaja guca ingero muri ivyo bihugu nka Tanzania na Congo nk'uko ababyeyi n'abahinga mu byerekeye indero babivuga Samanda Jean arangoye ugurunani bafashe bige
murabona yuko dufatiye nko kuri iki cy'ubukene navuze yuko ari mvo nyamukuru aha mu matoza twagize cyane cyane mu ntara zihana imbibe na nibindi bihugu nka Tanzania hano vuga nka za Muyinga za Makamba ucusanga mbere abana bahevye ishuri bakaja kurondera ubuzima muri ivyo bihugu muri Tanzania haba gutera umuceri uzorabe naha mu kiyaya cimbo batera imiceri hageze mu gutera imiceri abana baca baheba bakaja gutera imiceri kuko bakura y'amahera cyangwa izintara bimbamwo ubutare nkinza habu hanovuga za Muyinga za Cibitoke abana benshi baraheba amashuri kugira ngo bace baza kwironderera amahera mbere hari n'abakubwira ngo benshi baravuga ngo ikarayi niki bakoresha mu kurondera inza habu kugisumba ikaramu numva nk'iyo mvugo ni mvugo ibabaje cyane
yamara muhinga mu byerekeye indero akaba no mwigisha muri za kaminuza libera ntibashira kandi agira ko agira nica avuze ku byerekeye akanovera k'indero n'inyigisho mu Burundi
ubwa mbere nukuramura abarimo banonosoye ibyo kwigisha kandi bakabigisha mu myaka ikwiye itari munsi yine kubahejeje amashure yisumbuye ubwa kabiri kugabanya igitigiri cy'abana mu mashure murazi neza kwa abana hamwe usanga abana barenga ijana amajana abiri notanga karorero ko u Burundi bwo kwiha ihangiro ry'uko ishuri ryose ritorenza abana 30 ubwa gatatu no guha uburyo bukwiye abarimu ibitabo n'ibindi bikoresho hamwe n'umushahara witeka ubwa kane guhindura runtu rwaruka kurutegura kuzoba abarundi bafise ico bubaha bakunda igihugu ubwa nyuma kurandurana n'imizi kujana abana mu vya politiki bibasamaza bibacamwe imigwi
aha umushikiranganje w'indero wewe asigura ko ahubwo urugero rw'akanovera k'indero rwateye imbere agahera kwisuzuma bumenyi ryabaye muri Afrika
nagomba ngaruke kuri evaluation yakozwe mu bihugu 14 vyo munsi ya Sahara bivuga ururimi rw'igifaransa evaluation pasec yarerekanye uko mu Burundi ariho dufise abanyeshuri baciye ubwenge. Iyo evaluation yakozwe en 2019 bakoresheje ikibazo cy'ibiharuro inama ari inama naherukamwo barakoze baratweretse resulta barerekanye ico gihe yuko koko cyane cyane mu myaka ya mbere yuko abarundi aribo bari bazi ibiharuro uko batanze ikibazo kimwe byagaragaye rero yuko ico gihe twebwe turavye nivo ari twebwe twari imbere. Murumva rero yuko nubwo dufise ibibazo kandi twemera nitwoguma turiko turikengera
kugira ngo uyu mwaka w'ishure watanguye abanyeshuri ntibazohebe ishure ari benshi nakanovera ngo gatituke urunani bafashe bige rurafise intererano nkuko Samantha Jean arurongoye avyiganira ijwi rya America.
Ivyo kugwa sibike abavyeyi rero bategeza gukora ibyo bashoboye kugira ngo umwana agume ku ishure n'ico gituma ku kibazo cy'ubukene leta itegeza gufasha mu kugwanya ubukene ahana utanga nk'akarorero abantu bateza kwijukira amakoperative kugira ngo bashobore kugwanya ubukene. Ikindi cyo kugwa nuko murazi yuko umwana ari ku ishuri abari mu maboko y'umwigisha ariko atashe ategera abavyeyi nabo bateza kubakurikirana kugira ngo barabe yuko muhira koko umwana yiga arabe amakaye yiwe. Ikindi cyo kugwa nuko hoshirwaho nk'itegeko rihimiriza ritekanya imyaka y'abana bategeza kuba bari ku ishuri hama umwana atagiye ku ishuri abavyeyi biwe bakamenya yuko bazohanwa. Ikindi cyo kogwa nuko murabona yuko nk'abana bahebye ishuri baca baja kuba baboyi baca baja kuba bayaya amateko mvuza makungu mu by'akazi arahana gukoresha abana. Niyoza yuko na leta yacu itegeza gufata iyo ngingo kugira ngo abo bana bose ko bategerezwa kubasubiza ku ishuri. Iyindi ngingo yofatwa twarabonye yuko kugaburira abana ku ishuri aho babagaburira abana guheba ishuri biragabanuka. Turazi ko ari leta mvyeyi leta nkozi yogerageza rero kuvugana n'abagira neza kugira ngo tubandanye umugambi amashuri yose ashobore gushikirwa. Ikindi cyokogwa no guhanura no guhimiriza abajeje intwaro cyane cyane kuva nk'abatwara imitumba cyangwa amazone kuko bajya abana bose baheba ishuri barafise umutumba babako abo rero barongoye intwaro ku mitumba amashengero amashirahamwe mbese twese tukaja hamwe kugira ngo tuze turagira rusansuma rw'abana bahevye amashuri ku mutumba hama dusanze ari umwana afise ingorane abavyeyi bafise ingorane kubera ubukene erega ku mutumba abantu barashobora kwiyungunganya mbere n'uyo mwana bakamufasha kuko murazi ko mu kirundi bavuga ngo umwana si uwumwe umwana n'uw'igihugu. Rero ku mutumba bashobora kwiyungungana barashobora kwigisha abo bana bari bahevye ishuri kubera ubukene buri mu miryango yabo ugasanga abo baba twajije izonda ntibahanwa kandi hariho itegeko rihana koko rihasha abatwajije inda abana.
Uwo muti ibubanza baramaze gutangura kushira mu ngiro nkuko vyemezwa n'abajeje intwaro n'indero ku rwego rw'intara.
Hano mu ntari wacu umurindo wo kwibaruka atari muto ugasanga rero nk'umuvyeyi afise abana 4-5 aciye ahitamo guhe gukura yo 3 canke 2 kugira abandi kubandanya biga. Iyindi mvo yo gutwara inda zishushu ni hamwe rero cica dusanga batangura gufata ibiyayura mutwe hakajamwo ubusuma n'ibindi bitari bike kuzana abagore canke kuja kubagabo nta rundi rukiza bakibona. Ibyo navyo murazi yuko mu Burundi tugiri ku bica bizana igwirana ridasanzwe ry'abantu iyo batagiraho barima bigaca biza bikazana injyane mu miryango. Twarashizeho imigwi izirakurikirana kugira ngo tumenye abateye inda abanyeshuri maze bamenyekanye tugaheza tukamenya se wiwe nyina wiwe n'ivyo bakora maze uwo muntu yateye inda uwo munyeshuri mwishura gafatwa tukamushengeza mu butungane kugira neje cyangwa yeje ntasubira ariho kandi ingingo nziza yafashwe yo gusubiza ku ishure uba yatwaye inda mu gihe yavyaye twarashizeho n'ingingo yuko umuyobozi abonye umwana atakiza ku ishure yatumye ko umuvyeyi akabona ragambaraye araheza wenyene akoranye na komite shingwa shure agaja kurondera n'umukuru w'umutumba bakaja kurondera uwo mwana yari bakamubaza icatumye ahebe ishure
abahinga batandukanye hamwe n'abavyeyi bahamagarira bagira neza gufasha abana bantawe nikora kuronka amakaye n'utundi dukoresho twankenegwa kugira ngo ntikibe ugwitwazo gwo guheba amashure ikindi kuri uyu mwaka w'ishuri watanguye umwe mu nararibonye mu banyamasendika y'abigisha erari nibizi ahamagarira abafise uruhara muri ico gisata bose gusenyera ku mugozi umwe kugira ngo ishuri ribe umwitwarariko w'abana abavyeyi n'abigisha kugira ivyo bitigira iby'abana baheba amashure bizagabanuke cane
ubushikiranganje naho bwo vuga ngo ndatanze itegeko mbuza abana guheba ishuri haraho bibanza bigaca muri ico kiganiro co muri komite shingwa shuri bakamenya ingorane bakamenya n'ishuri batanga ku ngorane izo arizo zose bakaraba ico abantu abavyeyi n'abanyagihugu baba mu hafi y'ishuri ico bashobora gufasha kugira ngo umunyeshuri aronke umutekano wose n'amahoro ku ishuri ico ni ca mbere ca kabiri naco ari abavyeyi baraba ivyo vyose akagira ati nta n'inguvu zo gushiramwo agakora umwana mu ishure bamwe bavyara abana benshi cyane agahamagara umwana ngo ngufashe na kare nta mashuri y'abakobwa imigenzo muri atsiko yari ubushikiranganji rero kugira ngo bifashe nabo bwaravuze ngo barapfutse ku ishure ko abana biga ku buntu naho atari byo ko kwiga ku buntu harimo gufasha umwana ko aronka byose ivyo mubuza kwiga byose ibishobora gutangwa na leta ikabitanga ariko hari bishobora gutangwa n'abandi leta rero nibigira itegeko mu gihe hosohoka itegeko ry'uko umwana wese kuva ku myaka itandatu gushika ku myaka 16 ategerezwa kuba ari mu ishuri no kuvuga hamwe aheza ishuri shingiro byosohoka bwa tegeko umuvyeyi wese awujije umwana kuja ku ishuri agafatwa nk'uburenzi itegeko komite nshingwa shuri nabajye abantu twatoye kuko abantu batowe mu makomine no ku misozi urabona ko menga ntacu bariko barakorera indero y'abana bakabijamo kugira ngo nk'umuvyeyi abone ko umwana washobora guheba ishuri kubera imvizi n'izindi abanyeshuri babonye yuko umwana ashobora guheba ishuri kubera imvizi n'izindi baheze babivuge hakiri kare bateguze ababyeyi ni bimwe bavuga hariho ibintu bita amakomite imigwi y'abagenzi b'abana mu gifaransa biyita le comité ami des enfants imigwi y'abagenzi b'abana irafasha abana ikabumviriza kandi iyo nayo ikorana na komite nshingwashuri hajya komite nshingwashuri mu Burundi yahawe iyindi ntumbero kandi yategerezwa kuba yikurikirana yuko abana bose baje ku ishuri baje bafise amahoro batayafise bakaronka umuntu yitura
Dusangire ijambo.
Njuti banywanyi biradu bijuje muri Amerika nikura ko kama duce dusozerera ko kino kiganiro dusangire ijambo turabashimiye tubifuriza kuroranirwa naho ubutaha tubibutse ko kuri micro mwari kumwe na Pierre Clavier niyo nkuru
turamushimiye mugenzi wacu Pierre Clavier niyo nkuru n'abatumire bari kumwe nawe uyu munsi namwe nshuti mwatwumvise aho muri hose nongiye kubashimira kandi namwe mbatumira kujya mutugezaho ibitekerezo n'ibyifuzo ku biganiro twabagezaho hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi murakarama
Dusangire ijambo.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
yaratanze jambo abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo